Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki 26 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Twebwe ikintu dusaba nuko umenyesha makuru ababishoboye ababijejwe baba mu nzego z'umutekano cyangwa abandi badukorira bukora uko bashoboye kugira ngo uwo mumenyesha makuru ariko gwe.
Uwo ni Leandre siku yavuga icegera cy'umuyobozi wa OPEB ugwego bwo guhanurana hagati y'abamenyesha makuru b'Abarundi avuga ku izimangana y'umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Iwash na Info Grand Lac Jean Rigriman. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turegera kuko mukanye. Rekariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloys Bigriman. Waramutse neza Aloys.
Waramutse Fidel Tuyahere muri Libya. Leta y'ubumwe ishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU y'igihugu cya Libya yaratumye ko ambasaderi w'Ubufaransa ku munsi wa mbere. Ibyo byabaye nyuma y'imyiyerekano yabaye mu mpera z'indwi ku murwa mukuru Tripoli no mu bindi bice byo mu gihugu. Imyiyerekano yo kwiyamiriza abasirikare badasanzwe b'Ubufaransa. Abasirikare batatu b'Ubufaransa barishwe mu ndwi iheze mu isanganya ry'indege mu buseruko bw'icyo gihugu cya Libya. Ibyo byatumye Ubufaransa buba igihugu cya mbere cyemeye ku mugaragaro ko cyarungitse imirwi y'inteko zidasanzwe gufasha imirwi igwanya intagondwa z'abayisilamu mu gihugu cya Libya. Inteko zidasanzwe zo muri Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza nazo nyine zibonekwa ko ziri ku butaka bwa Libya kuva mu mpera z'umwaka w'2015. Nyamara ntacyo Leta ya Amerika na Leta y'Ubwongereza baravuga ku mugaragaro ku byerekeye nimba inteko zabo ziri mu gihugu cya Libya. Igihugu cya Turukiya cyarasohoye imitahe yo guhagarika abamenyesha makuru 42, abigisha bo mu za kaminuza 31, cyongera gihagarika mu kazi abakozi 211 bakora mu ikompanyi y'indege ya Turukiya yitwa Turkish Airlines. Abategetsi ba Turukiya jo ku munsi wa mbere bashikirije kwa abo bantu bagirizwa kugiranira imigenderanire ya hafi n'umunyedini Fethullah Gulen aba muri Amerika yagirizwa kuba hejuru yo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Turukiya kandi cyarataye mu mvuto abasirikare batatu bakiyekwa kugira uruhara mu gitero cyabaye ku ihoteli iri ku nkengera y'ibahari rya Aegean aho Perezida Erdogan yari ko afatira akaruhuko igihe bagomba kumukura ku butegetsi. Ibinyamakuru byo muri Turukiya mu ndwi iheze byatangaje ko umushikiranganji w'indero nawe yirukanye mu kazi abigisha 15,200 mu gihugu cyose mu gihe umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu nawe yirukanye abakozi bashika 9,000. Abo bose bahorwa kugira uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi. Abategetsi b'igihugu cya Espagne batangaza ko hari umukenyezi yibarutse umwana afise ubumuga bwo mu mutwe bufitaniye isano n'umugera wa Zika. Abategetsi bamenyesha ko uwo mukenyezi yapimwe mu kwezi kwa gatanu basanga afise iyo mugera aca ahitamwo kugumana uwo mwana. Uwo mukenyezi yanduye Zika igihe yari mu rugendo muri Amerika yo mu mumanuko mu ntango z'uyu mwaka. Abaye umwana wa mbere ku mugabane wa Buraya avukanye uwo mugera wa Zika. Mu gihugu cya Espagne cyose havugwa ko abantu 190 aribo bamaze kwandura uyo mugera wa Zika. Hano muri Amerika abantu babiri barishwe barashwe muri Leta ya Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe bari mu nzu y'ubutambiro yitwa Club Blue mu gatondo kejo ku munsi wa mbere. Abantu batatu baramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Imvo y'ubwo bwicanyi ntiramenyekana ariko igipolisi cyo muri ako karere kimaze gushikiriza ko atasano bufitaniye n'ibikorwa by'iterabwoba. Abategetsi bamenyesha abari bamesha ko abari muri iyo nzu y'ubutambiro bari urwaruka kandi ko abantu bashika 17 bakomeretse babiri bakaba bababaye cyane muri iyo leta nyene ya Florida mu gisagara cha Orlando mu kwezi guheze abantu 49 barishwe n'umuntu yari yitwaje inkoho yo mu yindi nzu y'ubutambiro muri ico gisagara cha Orlando. Mu gihugu cy'u Japani naho abategetsi bamenyesha ko abantu 15 bishwe bacumiswe imbugita n'umuntu yabasanze mu kigo kibamwo abantu bagendana ubumuga kiri ahitwa Sagamihara mu burengero bw'umurwa mukuru Tokyo kuri uyu munsi wa kabiri. Ibimenyesha makuru bitangaza ko abantu barenga 10 bakomeretse. Ikinyamakuru NHK gikorera mu Buyapani kimenyesha ko igipolisi cyahagaritse umugabo w'imyaka 26 babonye yishikana muri ico kigo afise imbugita baca bakeka ko ari we yakoze ubwo bwicanyi. Bivugwa ko yahora ari umukozi w'ico kigo. Imvo y'ubwo bwicanyi gushika ubu ntiramenyekana. Mu gihugu cya Syria naho imodoka itezwemwo bombi yaraturitse ku murwa mukuru Damas usanzwe urimo abapolisi benshi ikomeretsa abatari bake itaka isambure n'inyubakwa za leta. Ikinyamakuru cya leta cyatangaje ko iyo bombi yaturikiye ahitwa Kafra Susa mu micungararo ya Damas ejo ku munsi wa mbere ahasanzwe hari ivyuma bitari bike bikoreshwa mu gucungera umutekano muri ico gihugu cya Syria.
Urakoze Aloyce kumakuru hejeje kudushikiriza naho mukanye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Duhere mu Burundi aho umenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu na Info Grand Lac Jean Bigirimana atawuze irengero ryiwe kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Umuryango wiwe uvuga ko ufise amakenga kubw'umutekano wiwe. Eroje wirika neza niyo nkuru adushikiriza.
Jean Bigirimana vyamenyekanye ko yahagaritswe nk'igihe c'isaha 11 n'igice z'umugoroba ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye turangije. Umufaso ni wiwe amenyesha kumunega wiwe yari yavuye kumuhaniwe muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura nk'igihe c'isaha indwi zirenga iminota mikeya. Mu masaha y'umugoroba niho yumva umuntu amwakuye kuri telefone amubwira ko umugabo wiwe yafatiwe Bugarama muri komine n'intara ya Muramvya. Ico gihe abamuhaye makuru bamenyesheje ko yafashwe n'abakozi b'iperereza bari kumwe n'abajejwe intwaro. Gushika ubu umupfasoni wa Jean Bigirimana yemeza ko umucanje wiwe ata kintu na kimwe yobona co tuma fatwa. Asigura ko haba mu kazi no mu kibano atangorane yarafitaniye n'abantu. Kode Berta Kizimana
umugabo yawukora neza nyene nta muntu n'umwe bari bafitaniye ingorane nta n'umwe n'ababanye kuko ikibaye cose yakimbarira kupfa nyene aho yari ko arakora ntabye mbarira yuko bafitaniye ingorane n'umuntu. Apfuye ku kazi yataha nyene ku masaha akashika nyene atera inkuru n'abantu nta ngorane yari afitaniye n'ababanye nyene yitegembya yatembera bagasangira. Oya nabo tumwe twari bwabone mvuga nyene mvuga nabi mvuga ko nabi ntabwo nabwabone.
Uwo mupfasoni asaba inzego z'umutekano kumufasha kurondera no gukingira uwo bubakanye.
Twasaba inzego z'umutekano ko zodufasha kurondera zikamuturondera tukamubona kugira dushobore kumurondera natwe twamufasha mu kubaho. Twasaba ko badufasha kurondeza bakatwereka ahari tukamenya ahari tukakubwira turonke ingene dushobora kumugemurira nk'uto ntashobora gufungura kuko n'inzara yo nyine yomwije. Turafise n'amakenga ku mutekano wiwe nyene twasaba ko bamukingira no kumurondera bakadufasha nyine kumurondera bakamuturondetse tukamubona kuko nk'ubu mfise abana babiri simbona ingene ngiye kubarera.
Gushika ubu igipolisi kivuga ko ata makuru y'iburwa rya Jean Bigirimana kiraronka kandi ko yaba umuryango canke abakoresha biwe atawuracitura. Umuyobozi mfata kibanza w'ikinyamakuru iwacu amenyesha kumenyesha makuru Jean Bigirimana nuba hari ataramenyekana. Leandre Sukuya yavuga asanzwe n'icegera c'umuyobozi wa OPEB urwego rwo guhanurana hagati y'amenyesha makuru b'Abarundi.
Twebwe turababaye cyane kubona menyesha makuru wacu kuva ico giye kwa gatanu ata nkuru ziyo zahari tuzi ntituzi ahari twarabajije twabajije ababijejwe mu nzego zitandukanye n'ubu nta bari kora tubwira yari twebe ikintu dusaba nuko umenyesha makuru ababishoboye ababijejwe baba mu nzego z'umutekano cyangwa abandi badukorira bukuru ko bashoboye kugira ngo uwo mumenyesha makuru ariko gwe kandi twizera yuko ubuzima bwiwe butarasinzikara inzego zibijejwe nizikora uko bishoboka kose kugira ngo aboneke aje mu muryango wiwe natwe asubire ku kazi twamujeje
umuyobozi mfata kibanza wa iwacu yemeza ko Jean Bigirimana yamumenyesha makuru akora umwuga wiwe neza ari naco catuma yizerwa na benshi
umenyesha makuru arazi neza cyane kuko nimbere yuko aza muri iki kinyamakuru iwacu yahoze akora ku radio Rema FM hariho nikindi kinyamakuru Info Grand Lac yakoramo urumva rero numenyesha makuru azwi yakora umwuga wiwe nkuko bitegerezwa kumva yakora mu bimenyesha makuru bitatu nuko yizewe kandi akazi kiwe yagakora neza
kubgare Andre siko yavuga uwo menyesha makuru ngo ntiyakwiye gufungirwa ahantu hatazwi nubwo yaba yarafise ico yikekwa ko
niyo yoba hari kimwagiriza inyishu suko afatwa agatwagwa ahantu atazwe inyishu nuko yoje imbere y'ubucamanza nayo ubundi ho gutwagwa aho ahantu hatazwe bitera ubwoba n'amakenga
imbere y'ukora mu kinyamakuru wacu Jean Bigirimana yakoze muri radio yigenga Rema FM akaba yarigeze no kuba umuyobozi w'ubudandaje muri iyo radio yarasanzwe kandi akorera n'ikinyamakuru gica ku buhinga bwa none Info Grand Lac mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka wundi umenyesha makuru wa radio yigenga Bonesha FM yari yafatiwe mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi amara amasaha arenga 48 afunzwe Egide Ndayisenga yari yagirijwe ku musomyi w'urusaku wabamwe mu bagwanya ubutegetsi bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko yavuye arekurwa atacaha kimwagiriye Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda mu gihe haburi minsi iri kuntoki ngo ihanishwa ritangura i Kigali hari bamwe mu bari bishyuye amafaranga y'ibibanza byo kuzohayanishirizamo ibikorwa byabo babwiwe ko batemerewe kugaragara muri iryo hayanishwa ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa
byabaye inkuru itari nziza kuyumva mu matwi yabo ko nta burenganzira bafite bwo kujya mu bikorwa by'imurikagurisha Abona bavuze gakondo mu Rwanda bavuga ko nkuko bisanzwe mu myaka yatambutse mu gihe cy'imurikagurisha nabo bajyanaga ibikorwa byabo by'ubuvuzi babanje kwishyura amafaranga y'ibibanza ngo babone kwerekana ibikorwa byabo baravuga ko imyaka yari baye 12 bitabira ibikorwa by'imurikagurisha ariko kuko uri inshuro batazabyitabirira ingingo bavuga ko idasobanutse kandi ari igihombo kidasanzwe
twebwe turabavuzi gakondo tubungabunga umuco gakondo tubungabunga imiti gakondo y'abavuzi b'abakurambere badusigiye iyo tuyizanye hano harimo inyungu z'uko iyo miti itagomba kuzibagirana kandi n'abanyarwanda bavutse ubu ngubu bakabasha kumenya ibyo biti bakabasha kumenya iyo miti ntibakunde kugira ibintu by'amatsiko kandi kubw'ibyo bigira n'umusaruro kuko hari abantu benshi bagiye batubona muri uburyo bwa Expo tukabasha kubavura indwara zitandukanye kuko iyo turi mu byaro hirya no hino mu ntara kenshi ntago babasha kutubona
kuri inshuro abavuzi gakondo bararira yo kwarika baravuga ko mu kwezi kwa mbere uyu mwaka Burungeri yari ishyuye amafaranga 1,450 nk'ikiguzi cy'ikibanza mwimuri kagurisha rizatangira mu mpera z'uku kwezi kwa karindwi mu gihe batazemererwa kumurika ibikorwa byabo kuri bamwe ngo nibarasubiza amafaranga bishyuwe
kugira ngo uzashobore kubona aho gukorera hano wishyura mu kwezi kwa mbere stande iba ari 1,450 ariko hari bagenzi banje bashobora gufata ebyiri urumva ziba ziri mu 1,900 kandi mu byukuri urumva ni ikibazo gikomeye cyane iyo rero ufashe amafaranga nkayo ukaba warayishyuye mu kwa mbere adakora kugeza aya masaha twari twiteguye gukora abenshi bakora kubera ko bagiye mu mabanki bakaguza kugira ngo babashe gukora proje imeze neza urumva niba duhagaritswe muri ubwo buryo butunguranye amabanki ntago tuzabona uburyo twishyura ibibazo ni byinshi cyane amafaranga ntago twayashuje
abavuzi gakondo baratunga gatoki ministeri y'ubuzima mu Rwanda kubatambamira mu bikorwa byabo by'imurikagurisha kuri inshuro batubwiye ko mu nyuma y'amezi atanu bishyuye amafaranga abemerera kuzamurika ibikorwa byabo ministeri y'ubuzima yababwiye ko hari amabwiriza atabemerera ko bazagaragara muri iryo murikagurisha nkuko babitubwiye impamvu ministeri y'ubuzima minisante mu mpine yafashe iki cyemezo bavuga ko gisharira nuko ibijyanye n'imiti bitagombye kugaragara mu imurikagurisha ariko bavuze gakondo bagasigara na kwibaza impamvu bitari byarabayeho no mu yindi myaka yatambutse kubashinzwe ibikorwa by'imurikagurisha rizatangira ku itariki ya 27 z'uku kwezi kwa 7 mu kiganiro n'abanyamakuru bemeje ko uku kutagaragara mu imurikagurisha kw'abavuzi gakondo nta kindi babirenzaho barashimangira ko amabwiriza yaturutse muri minisante ariko ibisobanuro byabo bigasa n'ibica marenga ko ibicuruzwa by'ubuvuzi gakondo bikorerwa mu Rwanda bitujuje ubuziranenge bashimangira ko umuti w'ikibazo uri hagati y'abavuzi gakondo ubwabo na ministeri y'ubuzima Bwana Stephen Ruzibiza umuyobozi mu rugaga nyarwanda rw'abikorera
ibintu bya gakondo nubwo tuza hano ibintu byose bifite ko yabijuje ubuziranenge ubuziranenge hari inzego zibutanga ikemeza ko ikintu runaka cyujuje ubuziranenge kineme kuza mu gucuruzwa imiti rero amabwiriza dufite nuko imiti itemerewe gucuruzwa ku isoko rusange ahubwo hari ahantu iba yabugenewe bajya akaraho bacururiza iyo miti ni nk'abavoka ntabwo bemerewe kwiyamamaza ndetse n'abaganga ntabwo bemeye kwiyamamaza niyo miti yabo ntabwo bemerewe kwiyamamaza nicyo gituma bababwiye ko batazaza kumurika imiti yabo ntabwo ari PSF babuza ariko aba bagenga nibo bavuze yuko batemerewe kwamamaza imiti yabo bakora ariko baramutse bemerewe nta kibazo dufite twabemerera bakaza gukoresha imiti yabo
kuba ari bamaze kwishyura amafaranga y'ibibanza by'imurikagurisha bakozwe mu nkokora urugaga nyarwanda rw'abikorera ruravuga ko rwabasubije amafaranga yabo rugasaba ko abatarayabona yajyana ibyangombwa bakayamusubiza dushatse kumenya icyo ministeri y'ubuzima ivuga kuri ibi bibazo twahamagaye umuvugizi wayo bwana Marike Kayumba ntiyashaka kugira byinshi atangaza ku mpamvu ministeri avugira yatambamiye abavuzi gakondo telefone yengendanwa yaciyemo akanya gato ubunda hita yikura ku murongo tunamuhaye ubutumwa bugufi n'iyabusubije abavuzi gakondo ubusanzwe bazwi na ministeri y'ubuzima mu kazi kabo bakora ka buri munsi mu buvuzi iri muri kagurisha rigiye kuba ku nshuro ya 19 biteganijwe ko rizaba ryiganjemo ibikorerwa mu Rwanda ekabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC. Ejo ku munsi wa mbere abademokrate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baruguruye mu gisagara cya Philadelphia muri Leta ya Pennsylvania ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wabo ritegekanijwe kugena ku mugaragaro Hillary Clinton guserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka. Umumenyesha makuru wacu Thomas Kamirindi ari mu gisagara cya Philadelphia aho ariko akurikirana ibikorwa by'iryo koraniro. Aratubwira uko umunsi wejo wagenze.
Mbere yuko inama kaminuza Kongre y'abademokrate itangira, abantu ibihumbi n'ibihumbi bongeye gukora imyigaragambyo mu mihanda bamagana akarengane abayobozi bamwe b'ishyaka bagiriye senateri Bernie Sanders mu matora y'amajonjora abo bategetsi baza kubera Hillary Clinton. Iyi myigaragambyo nayo yabanjirijwe n'inama Bernie Sanders yagiranye n'abayoboke be benshi cyane, nabo bamucaga mu ijambo kenshi bagasakuza berekana n'ibyapa ngo ntibashaka Hillary Clinton, ndetse na ubwo yavuga izina rya Hillary Clinton bakongera bagasaka bakango buu. Nyamara Bernie Sanders yababwiye ko bakwiye kwizera Hillary Clinton, ati dufite inshingano yo gutora Hillary Clinton. Donald Trump ni ishyano, azagusha igihugu cyacu mu rwobo, agomba gutsindwa. Nyuma yaho Bernie Sanders yoherereje abayoboke be ubutumwa yongera kubasaba akomeje gushyira ubumwe n'ubwiyunge bw'ishyaka imbere y'ibindi byose, ati rwose ndabinginze ntimuzatobere iyi konvensiyo. Ni ukuvuga rero iri koraniro kaminuza, ikoraniro kaminuza rikoranije abantu imbaga y'ibihumbi 4769 nabo imbere yabo mu ijoro ryakeye niko yababwiye ati dukwiye kunga ubumwe kandi nta mugayo impungenge ni zose kuko ishyaka rishobora gucikamo ibice bityo ntirizabashe gutsinda amatora yo mu kwa 11 bagatsinda rero Donald Trump impungenge zatangiye umuyobozi w'ishyaka Madame Debbie Wasserman Schultz amaze kwegura kuri iyi mirimo ye byagaragaye ko yabogamiye kuri Hillary Clinton mu gihe cy'amatora y'amajonjora imbere mu ishyaka aho kuguma hagati uyu mudamu ni wagombaga gufungura iyi kongere ariko nyuma y'impaka ndende cyane mu ishyaka bafashe icyemezo ku inama kaminuza ifungurwa n'umunyamabanga w'ishyaka Madame Stephanie Rawlings Blake meya w'umujyi witwa Baltimore ashoje ijambo rye yakubise akanyundo ku meza ikimenyetso cy'uko kongere itangiye ku mugaragaro hagati aho mu ijoro inama kaminuza y'ishyaka ry'abademokrat yasohoye itangazo isaba Bernie Sanders ku mugaragaro imbabazi kubera agahinda n'umubabaro bamuteye mu majonjora undi wafashe ijambo mu ijoro ijambo ryari ritegerejwe cyane ni Michelle Obama umufasha wa perezida Barack Obama igitekerezo cye nyamukuru nuko iyo abantu bashyize hamwe nta kibananira yahaye ijwi rye Hillary Clinton avuga ko ari we abona ufite ububasha bwo kubaka ejo heza kubana be no kubana b'igihugu bose ibi yabivuganye ikiniga cyane ku buryo abantu bose bari baraho ngaho imbaga nabo ikiniga cyabafashe Michelle Obama yamaganye Donald Trump atavuze izina na rimwe umuntu utemera ko abandi ari abenegihugu nk'uko yamuvuze Perezida Bill Clinton uza kuvuga ijambo kuri uyu wa kabiri yamaze umugoroba wose akurikira abafashe ijambo rimwe na rimwe agahaguruka agakoma amashyi abafashe ijambo benshi batandukanye barimo abategetsi barimo abaturage basanzwe abasizi n'abandi bahanzi bose bavuze ko babona Hillary Clinton ari ufite ubushobozi n'ubunararibonye bihagije byo kuyobora igihugu naho Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublika we bakamubonamo umuntu utanya abandi Kongere y'abademokrate yemeje kandi gahunda y'ibikorwa Hillary Clinton azakurikiza naramuka atowe muri iyi gahunda harimo ingingo ebyiri zikomeye Bernie Sanders aharanira cyane kuzamura umushahara w'ifatizo no kwemerera abanyeshuri kwigira ubuntu muri kaminuza za leta zose Thomas Kamirindi ijwi rya Amerika Philadelphia
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika
kugwanya igiturire ni umugambi ukomeye wa demokarasi muri leta zunze ubumwe za Amerika Ibyo byavuzwe n'icegera cha sekretari wa leta ashinzwe kuraba ivyiyayuramutwe ku rwego mpuzamakungu William Brownfield Amerika iri kirakora ibishobotse kugira itanga akarorero muri urwo rugamba mu guhakanira kwinjira muri Amerika abayobozi b'ibihugu by'amakungu baregwa kujya ibiturire birimo kandi akigoro ko gukurikirana abatanga ibiturire co kimwe n'amafaranga yinjiye mu kigega aciye mu buryo budasobanutse yaba muri Amerika canke mu bindi bihugu byo ku isi kuva mu mwaka w'2004 Ubushikiranganje bw'ubutungane bwarafashe amafaranga yari yanyurujwe agera ku miliyoni 143 z'amadolari. Ubu bushikiranganje buri mu matati y'amafaranga yibwe arenga muri yaride w'amadolari. Muri imyaka ya nyuma ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwariyemeje kubandanya igikorwa cyo kugwanya igiturire. Ibyo ubu bikora bubikishije mu mugambi ujejwe kugwanya ibiyayuramutwe no kubahiriza amategeko UNL mu mpfunyapfunyo. Uwo mugambi ujejwe gutunganya ibikorwa byo kugwanya igiturire ku isi. Mu gihugu cya Ukraine uwo mugambi warafashije ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gutanga ubuzi ku bahoze ari abasirikare no mu guha inyigisho abapolisi bashasha bagera ku 700,000. Ubu abanyagihugu ba Ukraine barashimishwa n'icyo gipolisi. Mu gihugu cya Guatemala muri Amerika yo mu bumanuko naho nyene harabaye intambwe itari nto mu mwaka w'2015 n'uw'2016. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ya mbere mu gufashisha amafaranga Guatemala kuva mu mwaka w'2008. Abakozi mu gisata cy'amakori no mu nzego zitandukanye hamwe n'abakoresha ibiturire barafashwe na leta. Umwe mubazwi cyane ni Otto Perez Molina yahoze atwara Guatemala yatanze imihoho mu mwaka uheze inyuma yo kumugira ko amatohoza mu mwaka yaciye afungwa gukinga no kugwanya igiturire ni igikorwa cy'umunyagihugu wese ni muri iyo ntumbero leta zunze ubumwe za Amerika irikirafasha igihugu cya Mexique mu gukomeza ingufu z'abamenyesha makuru amashira hamwe adaharanira ibyicaro bya politike hamwe n'abanyagihugu kugira bamenye gucungera ibyo leta yabo ikora. William Brownfield icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika avuga ko kugwanya igiturire ari urugamba rwo kugwanira agateka. Avuga kandi ko ugo rugamba rukoregwa hagati mu gihugu no hanze yacu kugira dukingira ubutunzi bwacu, umutekano hamwe na kazoza.
Iryo ryari jambo ry'intanga mararagi abashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika. Nshuti mwese muduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro vyacu vyo kuri isaha yamari imbere yaho. Reka mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana twibutse ibica bikuru vya bigize aya makuru. Aloyisi, mikroni gwawe.
Mu gihugu ca Libya, leta y'ubumwe ishigikiwe n'ishiramwe mpuzamakungu ni yaratumye ko ambasaderi w'Ubufaransa ku munsi wa mbere. Ibyo byabaye nyuma y'imyiyerekano yabaye mu mpera z'indwi ku murwa mukuru Tripoli no mu bindi bice byo mu gihugu, imyiyerekano yo kwiyamiriza abasirikare badasanzwe b'Ubufaransa. Muri Turukiya naho igihugu cya Turukiya cyarasohoye imitahe yo guhagarika abamenyesha makuru 42 abigisha bo muza kaminuza 31 cyongera gihagarika mu kazi abakozi 211 bakora mu ikompanyi y'indege ya Turukiya Turkish Airlines. Abategetsi ba Turukiya ejo kuwa mbere bashikirije ko abo bantu bagirizwa kugiranira imigenderanire yo hafi n'umunyedini Fatullah Gulen aba muri hano muri leta z'umwe za Amerika yagirizwa kuba hejuru y'abagombye gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu. Muri Espagne naho abategetsi b'ico gihugu batangaza ko hari umukenyezi yibarutse umwana afise ubumuga bwo mu mutwe bufitanye isano n'umugera wa Zika. Abaye umwana wa mbere ku mugabane wa Buraya avukanye uwo mugera wa Zika. Mu gihugu ca Espagne cyose havugwa ko abantu 190 aribo bamaze kwandura uyo mugera. Muri Amerika naho abantu babiri barishwe barashwe muri leta ya Florida, ni muri leta z'umwe za Amerika hano nyene, mu gihe bari mu nzu y'ubutambiro yitwa Club Blue mu gatondo kejo ku munsi wa mbere. Abantu batatu baramaze gufatwa ku mvu z'amatohoza. Imvo y'ubwo bwicanyi ntiramenyekana, ariko igipolisi cyo muri ako karere kimaze gushikiriza ko atasano bufitaniye n'ibikorwa by'iterabwoba. Mu Buyapani abategetsi b'ico gihugu bamenyesha ko abantu 15 bishwe bacumiswe imbugita n'umuntu yabasanze mu kigo kibamwe abantu bagendana ubumuga kiri hafi yahitwa Sagamihara mu burengero bw'umurwa mukuru Tokyo hari kuri umunsi wa kabiri mu gitondo. Abamenyesha makuru batangaza ko abantu barenga 10 bakomeretse. Ikinyamakuru ni HK gikorera muri ico gihugu cy'u Buyapani kimenyesha ko igipolisi cyahagaritse umugabo w'imyaka 26 babonye yishikana muri ico kigo afise imbugita. Bivugwa ko yahora ari umukozi w'ico kigo, imvo y'ubwo bwicanyi ikaba itaramenyekana. Naho muri Siriya naho imodoka itezwemwo bombi yaraturitse ku murwa mukuru Damas murambabarira usanzwe urimwe abapolisi benshi ikomeretsa abantu batari bake itako isambura n'inyubakwa za leta zo muri ico gisagara cha Damas.
Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro vyacu vyo kuri isaha aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radio Ijwi rya Amerika. Mukanya ibiganiro vyacu birabandanya.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.